y Radio His Way de América. Y es que ya me caí de cuasquiza y gané el diario Mukirunde en Tiarwanda, Murón de Montcomida Comiolo, Mufia Chatueva, Cometro, Chinichena, Cometro, Mio Yunaziri, Rwanda, Montcomida Cuyeferma, Jana Canel, Viche Vitato, Mushorano, Kudukia, Kui Facebook, na YouTube, Kui Radio Achu, Nokiwanda, Chatu Chamakuru, Westato Akabungu, Radio Achu Vewa, Akabungu Com, Mionezanjo Timese, Namuakundi Radio, Jimmy Jamaica, Murikuna Frederick, Monikijan, Ikazem Mese, Mukigandiro, Munisanga. Mukigano cyo munsi turagaruka kuri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe mufasoni ku isi yose. Ni ukwezi gutanga akaryo ko kugaruka ku bintu byose hamwe n'uruhara ntangere bitama vyatangajwe abafasoni bose ku isi yose barangura. Ni ukwezi rero gushira ahabona kandi guhimbaza uruhara rw'abafasoni mu vyerekeye kahise k'igihugu, imico, ubutunzi, amahoro hamwe n'iterambere. Mu kwemeza ukwezi ko kwibuka uruhara ntangere rw'abafasoni mu buzima bw'igihugu, ishyirahamwe mpuzamakungu yarashize abona urwandiko ruvuga ko kugira ngo amahoro iterambere hamwe n'uburenganzira bwa kiremwa muntu bisimbatare bikenewe ku mufasoni abigira mu ruhara ku rwego rungana n'umugabo, maze n'urwo ruhara umufasoni ukemangwa. Mu gihe rero ku isi hose hamaze gukorwa intambwe ikomeye, haba ku ruhara mufasoni agira mu nzego zitandukanye z'igihugu, mu miryango no mu makungu, abatari bake bavuga ko hakiri ibitari bike bikwiye kunagurwa. Mu kiganiro cy'umunsi rero twatubiye bamwe mu barundikazi bakurikiranye hafi uruhara rwa mufasoni haba mu Burundi no mu makungu. Turi kumwe na Regina Kirondeye. Muraho Regina.
Muraho Fredi. Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho. Akabeho ni karaheraho muri Canada.
Ndiga muri Canada Ottawa kabeho kariko karahera biraboneka ko kabeho kagi
ni vyiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Maître Lucie Nzojana ari Bujumbura mu Burundi. Mwiriwe neza mufasoni Lucie Nzojana.
Mwiriwe neza. Mwiriwe.
Murakomeye ngaho mu Burundi?
Tumeze neza, turakomeye, ibintu bigenda neza cyane.
Ni vyiza cyane rwose. Turi kumwe kandi n'umufasoni Ella Emeline Uwimana, we wari mu ntara ya Texas muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya Houston. Mwiriwe neza Ella Emeline Uwimana.
Mwiriwe cyane, turabaramutsa. Natwe tumeze neza, tubwe nabaja n'akazuba kenshi utanubenyere kuzo turagenda si baja. Tumeze neza cyane.
Ibihe bibi mwahitiyemo byararangiye muri iki gihe?
Ego bizere byaciye biri mbese byo ngaha muri Texas kubwa rugambere tugirayo nizasinowe no gukamira iki yamaze nk'ibyo yose, ariko abantu bariko barasubira mu buzima busanzwe bumeze neza kuko akazuba karatse birasonga.
Turi kumwe kandi na Madame Jacqueline Bagenyere ari mu gihugu cy'Ububiligi. Muraho Madame Jacqueline Bagenyere.
Ego turaho nyakubahwa Frederic, turaho cyane, turashimira Imana.
Ni vyiza cane gose. Imbere yo gutanga ikiganiro nashaka ariko ndabakanya mwe wese atubwiye ahari eka nica kora, reka dutangwe ku mufasoni Regine Kirondeye.
Miriwe, miriwe, nitwa Regine Kirondeye, hanyuma ndi muri Canada Ottawa, maze imyaka itari mike ngaha muri iki gihugu. Nize muri kaminuza ibintu bijanye n'imibano n'amategeko, hanyuma nca ndaje na specialisation ndanonosora ibijyanye no gukorana na migration et diaspora, ibijyanye n'amamuvuma y'abantu.
Yego, reka namwe Jacqueline Bagenyere kujyamo tubwiraho muri nico bukora.
Jewe ndi Jacqueline Bagenyere, mba ngaha mu Bubiligi, ndahamaze imyaka 27, nkaba narize ibintu bitandukanye bijyanye no kwigisha ibintu bya nagize comptabilité, nagize science économique n'ibindi. Ubu rero nkaba nkora muri ministère de la défense akazi kitwa auditeur interne, nibyo kugendura ko amategeko agenda neza. Murakoze.
Ni vyiza cyane rwose mufasoni Maître Lucie Nzojana namwe mu twidondore gato.
Jewe nitwa Maître Nzojana Lucie, ndi Bujumbura, navuye muri France mu 2000 naje muri commission de suivi guhuza Abarundi igihe cya Mandela ariko arahuza Abarundi. Nsanga inondi bimeze neza, ibintu byinshi nica niyesara. Ni umwavoka bien a créé by Barry Gitega nkabanga mu docteur nutritionist kongera nkaba representant na avocat diaspora kongera nkaba numu apotre numu prophète
murakoze cyane gose madame Ella Emeline Uwimana namwe
murakoze cyane nange nda muri Houston Texas kugira ngo nica nkaba ndahamaze imyaka 23 jewe nize z'amategeko hanyuma mva mu gihugu ngera mu kindi gihugu nari nize ibijanye n'amafinanse muri domaine ya banki hanyuma ndafata ibindi byitwa bijanye na bookkeeping, accounting, business technology hanyuma ndiga n'ibindi byigwa bijanye n'ibyo gutanga transaction guhindura indimi ibyo byose bikaba biri mu byo nkora hanyuma mu byo nkunda gukora ku bijyanye n'abakenyezi mfite amashyirahamwe ndafite fondation diaspora work community iri mu Burundi iharanira agateka no guteza imbere umukenyezi n'umwana w'umukobwa hanyuma ubu nkaba ndi umukuru w'igisata kijejwe abakenyezi b'abarundikazi bose baba mu mahanga hamwe n'abana muri diaspora yose yo ku isi hanyuma akazi nkora ahanini nkora ibintu byinshi binyuranye nda donke ariko ikintu cya mbere nkunze gukora je travaille nk'umuntu ahindura indimi professionnelle indobezi mu bintu bijyanye n'indimi guhindagura indimi ariko kenshi nkunze ndi umuntu ari multitask donke mu madomene yose ndakora kandi biranezera kubera nkunze gukora n'abakenyezi nkabona n'ibibazo bahura nabyo bigaca bituma rero ahenshi nkunda kuba umu advocate
ndumwa avuka akunda kurwanira gateka kabakenyeza aho ndandi hose ni byiza cyane ngose mwese ndabona ko mufite uruhara ruhambaye cyane ngose eka uburenganzira bwa fasoni ni byiza cyane ngose reka ariko dutangure kuri wewe madame Regine Kirondeye kuva imyaka irenga ijana atangwe guhimbazwa umunsi wahariwe umufasoni ibitari bike bamaze kurangurwa muri Amerika muri uyu mwaka ikivugo cyabaye umufasoni w'ijunja ahanira uburenganzira bwo gutora mwumva ko ibibazo bibandanya naho bibanze kuja mu ngiro amahari ko arategwa akamo nashaka kubwanyu mutubwire ibintu mwibaza ko mugise ko amakenga ibintu mwibaza ko abafasoni uburenganzira bwabo bwari bukwiye gutsimbatazwa kurusha reka ibintu buronswa byankenerwa gushika ubu badafise kubwanyu byo bari nk'ibi
uti amakenga akunda kuba nuko burya ibintu bijyanye n'agateka kaje na muntu si ibintu bifata intumbero umuvuduko ngo bigende imbere bibandanye imbere bigenda nka bavuga amazigzag iraduga bikamanuka bikagira gute nicyo gituma umuntu aho
yamizako
nta mu gifaransa bavuga anaki nta aki mu bintu by'agateka kazi na muntu bibaho agateka kazi na muntu kagenda kamanuka bivuye kuko kumbene ingoma zitambwe nicyo gituma amakenga ya mbere ni ukwaniza ko kugira ngo aho tugeze aho abakenyezi bageze ari babigeze ko bivuye kure bifa abantu bakenyezi bahagurutse bakanambe n'abashyika ntayo bakabafasha kugira ngo ntibisubire inyuma ijya dodosi navuze kajya ijya zigzage igumye zigzage iduga hejuru icya mbere rero ni ukugumana rezaki hanyuma ibisigaye ni ugukurikiza ibyo abantu babiyemeje amareta umuntu wese ahahagaze hanyuma n'amareta bakabandanya ibyo biyemeje mu gihugu no mu n'ibintu abategekwa cyangwa basinye bemeye gukora bijyanye n'amategeko mpuzamakungu
Madame Ella biratangaje Ella Emeline Uwimana biratangaje kubona ko nk'icyemezo cyo muri mwaka muri Amerika cyabaye umufasoni w'ijunja arangira uburenganzira bwo gutora atemera kunumishwa mu gihugu giteye imbere muri demokarasi nk'uko na Madame Regine Kirondeye yabivuze guharanira uburenganzira bwa fasoni n'ibintu biteza kwamizwa ko mu abafasoni bakamenya ko ibintu bamaze gushika ko biguma byubahirizwa bakaraba rero nuko inyigo zose zafashwe zishyirwa mu ngiro ku bwanyu ibintu bigiteye amakenga cyangwa ibintu uburenganzira bukwiye kuronswa abafasoni batararonswa bimwe biboneka ni nk'ibihe bwo
kubijanye n'uburenganzira bw'abapasitori gutarashikwa ko nkuko madamu Regine yabivuze ego amakenga arahari kuko byinshi biremezwa ariko ntibishyirwa mu ngiro ariko nibaza yuko n'ibintu mu bijyanye n'uburongozi ibintu bijyanye n'uburongozi kugira ngo umukenyezi bamwemerere bamuhe amabanga akomeye ibyo bintu biracateye impari cyane kuko hari ahantu bamwe umugore ashobora guhaguruka bagaca bavuga ngo uhagurutse ngo ujye mu bagabo ngo ubahishinze kandi natwe dufite uburenganzira kugira ngo tuvuge ikiri ku mutima kandi ugasanga iyo uvuze abakenyezi n'abashingantahe bose twese tugashobora umuntu guhendagirwa kubera dusangira intahe n'ijambo rero umukenyezi barakeneye yuko nawe ahabwa umwanya mu bibanza byo kwiyamamaza byo kugira iki ibyo kugira imigambi nabo bakamenya yuko umugore nawe ashoboye umukenyezi ashobora kugira inshingiro ashikirije n'akare nibo nkingi y'urugo bari inkingi y'urugo turi inkingi y'igihugu turi inkingi y'iterambere iryo ari ryo ryose rero nibaza yuko umukenyezi akeneye ubwa mbere guhabwa ubushobozi bwo kugira ngo abikore ubwo bushobozi nabwo ni uko umukenyezi akeneye kwiga bamurekeze mu mashuri yose ashobora bamuha uburenganzira bwo kujya mu ishuri kuko murazi ko abakenyezi bagiye gutangura kujya mu ishuri baseke kubera umukenyezi umukobwa yavukira kubyara kurera no kwigwa ku bikorwa byo mu rugo rero ubwo bushobozi umukenyezi akeneye ni ukubanza kwiga hanyuma ikindi kumuhereza amagara kugira ngo avurwe avuzwe arwaye avurwe kuko udafite amagara ntushobora gukora neza hanyuma ikindi nacyo agakingirwa bikwiye aho akora hose akavuga ati nanjye ndashobora kwishyura mpitana icyiyumviro ndagishyikiriza neza akazi ntagakora neza no mu ngo nyine hariho n'abatagira umutekano hari ubwo umugore adashobora kuvuga kubera umugabo babana mu rugo ugasanga rero ibyo nibyo bituma iterambere muri siporo nyuma tuvuga ngo dukeneye uburenganzira niyo babuduhaye udashobora kubwigereza nk'uko bishobotse
ego madame dusi nzabarijana ku bwanyu ibintu bikwiye gutsimbatazwa n'ibihe ibintu uburenganzira nk'abafasoni bataronka gushika ubu ibintu mushyira imbere nk'ibi
njyewe nshyira imbere ni uko icya mbere tutaragira gutsimbataza ni uko hariho abagabo benshi bakivanga genre na sex umukenyezi nk'umunyagi nk'umwenegihugu bamutandukanye n'umumama mu rugo rero usanga mu kazi bagomba gufata abo bantu kuko benga bari mu gikoni ibyo ntibirahera biracyari muri mama mu bwenge bw'abantu bamuzanye ikindi cya kabiri bari bakwiye gutandukanya umugore nk'umukenyezi mu rugo n'umugore nk'umunyagihugu kubera tuje mu gihugu kugira ngo higanwa iby'ubwenge higanwa iby'ubumenyi higanwa ibyo twigiye ariko ikibazo dufite tutarashyika ko ni uko mu mategeko twarabuze ibyandiko ariko mu ngiro ntibibaho tuvuze nko mu rwego rwa politiki abakenyezi barabuze ikibanza kitari gito ariko urazi mu nzego zindi muri adiminisitarasiyo muri finanse hariya mu nzego zitandukanye usanga batahari naho bari ntibaba poste zituma bagira ububasha bwo guhitamo bwo gufata ingingo usanga bacyo bashyira mu bibanza bituma bo bama bahabwa ingingo rero turacyafite uruhara runini rwo kurwanira ako gateka ko kuronka ku mashuri tungana tukaronka natwe ibibakwe ryo kuronka ibibanza bingana bavuga ku karorero nk'uko usanga abadirekteri ari bake cyane b'abagore usanga amaposite mu bikorwa bya adiminisitarative na tekinike ntaba ariyo niyo bavuga ngo baduhafaho usanga bashyize muri posiyo politiki na za posiyo politiki ugasanga bashyira muri posiyo badashobora gufata ingingo rero twari turaharoga ahantu tuba ko duhawe ikibanza cyo gufata ingingo nk'abantu baroza agateka kabo ikindi cya kabiri turafise ububasha buto mu mashuri abana bacu ntibaronka akademikwiye ngo bakuru bafise uko kwiyemera nk'abenegihugu nk'abahungu nk'uko byagenda kuba icya gatatu abagore bose ntibonja mu nzego dukwiye kuramforusa abagore mu bintu kugira ngo bagire ububasha bwo kwishora mu buryo bw'amafaranga mu kubigisha ibitwa entrepreneuria bigatuma bashobora kwiyungunganya no mu tuntu duto duto kugira ngo nabo baronke ntuzeye igihagarariro kandi ndavuga ngo umushinga ntatagire ubutumwa ntagire ijambo yibona aho dukuruhara kugwana bya economy byo kugwana muri politique no muri administration finance tutafite intambara nini cyane tugifite kugwana
egome madame Jacqueline ba genere ibintu mwebwe mushira ku rutonde rwa mbere ibintu mushira ku rutonde rwa mbere ibintu byo tsimbatazwa twavuze ko uburenganzira bwa fasoni haba mu nzego za leta eka mu bibanza bitandukanye hari akarusho ariko ibintu mushira imbere kugira ngo abafasoni uburenganzira bwabo butangwe atakugonanwa kugira ngo nabo nyine bashobore kwisha bizane ibintu mushira imbere mwebwe nibi bitararangwa gushika
ariko murakoze mu nkundiye harakana nagira ngo nongere ko kumwidondero wanje niba agiye kuvuga yuko inkorana na madamu era mu gisata cy'abagore n'abakenyezi muri diaspora rero nshinzwe igisata cy'abagore n'abakenyezi cy'abagore n'abana muri Europe. Ni ukuvuga rero jewe ikintu cya mbere mbona giteye amakenga cyane ni ukuntu abagore bahohoterwa n'abitwa abafasha babo. Murabizi yuko kenshi abagabo bariho batari bake bakubita abagore babo hariho n'abagore bahasize ubuzima. Ibyo bintu rero birababaje cyane ko umugore afatwa nk'igikoko kandi ari umuntu nk'abantu. Havuga rero ko hari hakenewe yuko haba amategeko n'ukuri atuma abagabo bakora muri ibyo bintu bahanwa bimwe biboneka. Ikindi hari ikindi kibazo kijyanye n'itorana mu muryango by'abigeme cyane abamama bamaze kubaka cyane abadamu b'igisubira muhira. Izo ziracyari ingorane kuko ntibafata ku rugero rumwe n'abo bavukana b'abahungu. Niba babahaye babaha agace gatonya ugasanga abahungu nibo bahawe igice kinini. Aho ndumva rero ko hakiriho ibintu byinshi byo guhinduka. Ikindi kintu kinta amakenga cyane ni ibijyanye n'abigeme abakobwa bagira ibyago bagatwara inda z'ishushu. Ibyo bikava kuki? Bikava cyane cyane ku ngorane y'ikintu twita education sexuelle sinzi ukuntu bakivuga mu Kirundi. Mu mico y'Abarundi n'Abarundikazi ibyo bintu bamwe baracabagora kubiganira n'abakobwa babo cyane ntibabyirisha cyane mu mashuri. Ugasanga rero umukobwa kubera kutamenya kwikingira bikwiye aratwaye inda y'ishusho ayitwaza n'uwo bigana akayitwaza n'umwarimu wiwe n'abandi benshi. Ibyo rero bimushikiye ubuzima bwiwe uba bumeze nk'ubuhagaze kubera iki? Aca ava mu ishuri. Amaze kuva mu ishuri rero ntasubira kuronka uburenganzira bwo gusubira ku ishuri agaca aragira ingorane zikomeye. Kubera iki? Abo bateze izo nda hari igihe batemera abo bana babo. Uwo mukobwa rero ugasanga afite umwana atagira se, ugasanga nta kintu cy'umugabo cyo kumugaburira afite. Ibyo bigaca bigira iyindi ntuzenya indi nkurikizi ko afite uwo mwana atafite icyo amugaburira adamuca amwambika cyane cyo yambika agashyira mu bintu by'ubuhumbu kurondera abandi bagabo kugira bamufashe. Ugasanga noneho atwaye iyindi nda bigaca bimwe urudubi rero agasanga rero ata n'uwundi musore ashobora kumutumikira. Uwo mukobwa ugaca usanga asanzuye iwabo n'abo bana biwe bigaca rero bimugora cyane. Ikindi kintu kaca kandi kintu y'amakenga ni ikintu kijyanye n'ibintu by'inkwano. Ubwo turabizi nk'abarundikazi yuko inkwano ihesha agaciro ababyeyi n'umwigeme, ariko iyo nkwano batakiyifashe nk'agashimwe bakayifata nk'ikintu cyo kugurisha uwo mukobwa bica bigorana. Usanga umusore bamuciye inkwano irengeye ubushobozi bwiwe agatangura kujya gufata nk'amadeni kugira ngo akwe uwo mukobwa. Yamushikana muhira akabura icyo mwambika akabura icyo mugaburira. Umugore agira aravuga ati ntuzi ko nagukoye ndacariha amadeni nafashe kugira ngo ndagukwe. Ibyo bintu byose rero birababaje cyane.
Ibibazo bihambaye cyane mushikirije ibibazo mparamutima ibyo bibazo turabigaruka ko n'abandi batumire. Ariko imbere yaho nashaka ngaruke ku mufasoni Regine Kirondeye yavuze ibibazo bihambaye ibyo kugira ngo abafasoni bashobore kubungabunga uburenganzira bamaze gushikira barabe kandi n'ukuntu imaze kwemerwa inyigo zose z'uburenganzira bwabo zimaze kwemezwa zishirwe mu ngiro atakugonanwa. Nashaka kutubwire ibintu mubona vyokorwa kugira ngo ivyo bintu vyose bishoboka n'ibihe kugira ngo ubwo burenganzira abafasoni baranze kuronka babubungabunge ikabose abagabo abagore bose babwubahize ahuko guki kugira ngo ingingo zafashwe zo bungane hagati umugabo n'umugore nazo nyene zishirwe mu ngiro mubona strategie zo bagize ahuko guki
ibyo byose bavuze biri mu amateko y'i Burundi aratomoye neza cyane yarana hayo harabaye iteko speciale muri iyo minsi iheze ijyanye n'ibyo byose twavuze hasigaye ko ayo mategeko akurikizwa no ngaha mu bihugu turimo ibijyanye n'ububeri tukorerwa abakenyezi ntibyihagaritse byonyine ibyahagaritswe n'itegeko riri mu gitabo byahagaritswe n'ukubahana bimwe biboneka uyarenze ko ayo mategeko yose yo dukiti ibyo byose aranditswe mu bitabo by'amategeko i Bujumbura i Gitega ni ukuvuga yuko icyo mbona nuko bahana umuntu atabikora bafata iyo porogaramu iriho plan strategique ziriho bakoze bafashijwe na UNIFAM biriho biranditse byose ikintu bakora bagasha ni kiyo cyo gutorana twizere ko bazote bakakivuga mugabo ibisigaye byose byaenda ibisigaye byose biratumye amategeko nibahane bimwe biboneka umuntu ariko cyane cyane abahere hejuru mbega nakubaze umuntu aza gukumira akwima ako kazi kahera hejuru muri dekre mbega kuva uwo harura dekre n'imyaka jena ningeze kugira akantu gatonya muki wanje mu nzu ndaba amadekre asohoka mbega ntababona ko umuntu anomye abashinganahe ijana ataranoma umukenyezi bya biti birahetse bimwe byo umufasoni yavuze bimwe bifise ijambo ni ukuvuga ntitubyirengagize turabibona raba mu biro iwawe ni muri ministre mbega abadirekiteri ribangahe iruhande yawe uheze ubasabe babanomye ni ukuvuga tubirenga ko tubizi turabibona ko bakenyezi batari ngaho ibyo rero iryo teko nirive mu kabati rikogwa inge rero ryokogwa uburi hejuru araricungera ni ukuvuga bimwe baravuga evaluation ukaraba ku mbega barikore barikuraje ku mbega umwe wese ahari nta bindi biva hejuru bigira gute bitanguriye ku mukuru w'igihugu anome abo bakenyezi iyo besebe turayishaka iyo bankobu turayishoboye iyo mabanki ayo masosiyete hariho abakenyezi b'ubwoko bwose ba mu Burundi babishoboye ntibigenda gute ngo dekriye gusinywa isinywe ihawe umugabo iyindi igakurikira igahabwa umugabo nanguri kuri abo nyine ubu turageze ko no hejuru umukuru w'igihugu yovuga ati ko njewe n'umukuru w'igihugu n'umushinga ntahe vice perezida aba umurundikazi atanza ku karorero aho hejuru naho hasi agaca abategeka nje ndamubwiye direct umukuru w'igihugu ntanome vice perezida w'umukenyezi aca abwira abaminisitiri abakozi b'abakenyezi bice bimanuka bibandanye hanyuma urabe ko abakenyezi batashye hanyuma kandi gatonya ngira mereze ko uwo mukenyezi atome nawe acamenya ko afise uruhara rukomeye kugira ngo aduze abari inyuma yiwe ntiyigire gusimba gusa kumviriza no kwicara no kugendera muri jipe akora akazi ko guhagurutsa abandi bakenyezi kugira ngo ayo mateko navuze ko ariho na kimwe dushobora gutangura gishasha byose biriho i Bujumbura n'Igitega
Madame Era Hemeline Uwimana havuzwe ikibazo cy'ukuntu ingingo kenshi na kenshi zidashyirwa mu ngiro ukuntu amabanga akomakomeye adahabwa abafasoni ibyo bibazo mwebwe mubivuga kuri
murakoze cyane njyewe icyo nabivuga ko ibyo avuze ni byo ariko rero ahenshi na twebwe abakenyezi nibaza ko tubirabigiramo uruhara urabona byavuye kure kugira ngo umukenyezi bamwemerere ashobora kuja n'utwo duporodusiyo bagiye baduha kugira ngo batuduhe yabaye intambara byavuye kure rero jewe nibaza aho tugeze twuhashima ariko ntitwuhaguma icyo novuga jewe novuga yuko ahubwo abakenyezi aho kuguma tuvuga ngo nibaduhe za nominasiyo ntibagire duce mbega nibona yuko abakenyezi burya abakenyezi nibo benshi ku isi, nibo benshi mu Burundi. Ikibazo gihari twebwe abakenyezi, mbega turiteguye guhindura ibintu? Mbega kuki hagera amatora ariko twe turi benshi mu gihugu, nitwe abo bagabo nitwe tubashiraho nitwe tubatora? Kuki tudashobora guca ubwenge tubone yuko umukenyezi hari ikintu ashobora kumara? Madamu Jeanne avuga ati perezida atore vise perezida, kuki tutotora perezida w'umukenyezi nawe agatora vise perezida w'umugabo? Kuko turabishoboye, amashuri twese twarayize, nta n'umwe adashoboye. Mugabo ako kantu kuko amatwi yikunyinja, abakenyezi dukeneye kukavamo tujye muri ako kabati kwamaturira tugira aya madrina ngo turashoboye turashoboye. Ibyo nibaza ko dukeneye kubirengera, umuntu wakeneye ko tuhaguruka tubishyire mu ngiro. N'abandi bagiye baronka ajya amapozisiyo babishyitare bavugire bene wabo, nabo nyine tutagashaka kuzana nabo nyine n'umugore bamugize tutagashakazana n'umuplante ugasangazanya umugabo. Kandi aziko hari abakenyezi nabo bakeneye akazi kugira ngo baduruke, tubone aho tuvugira. Twosaba rero abakenyezi bamaze kugera mu nzego, abakenyezi b'abalideri barongoye abandi, dukeneye kugira ikintu cyo gusansibiriza kugira umukenyezi yibone yitahure uwo ari we. Kuko n'ukuri ndabamenyesheje, ntabwo ari umushinga nkaye, ntabwo ari umugabo uza guhindura ibintu. Ibyo bintu bizanirwa na twebwe abakenyezi, tukaja hamwe tukerekana yuko dushoboye tukunga ingufu n'uburyo turi ko tubakora byo nka twebwe mu bakenyezi baba ku isi bari mu mahanga mu bihugu byo hanze. Ubu twamaze kwiyegeranya, twahagurutse kugira ngo turabe ibyo bintu byatuje gutera imbere ni biki. Tuzoza turaje inama n'ingingo abari hanze n'abari mu gihugu kugira ngo turabe ukuntu duhagura ikintu cy'ikintu. Erega umugabo ashyigikirwa n'umugore n'umuperezida nawe ari umushinga ntahe. Burya murazi yuko urugo rugira nuko n'abanabivuze byari igihugu cyubaka babiri. Rero twebwe dukeneye kuzana, turafite amatalenta abakenyezi twagiye dushyira mu kuzimu twahambye. Nimuze rero tuyazure muri iki kinjana cya 2021, dutangure dukore ibyabaye amajambo bibe ingiro, tubishyire mu bintu byenye mu bikorwa. Ndibaza yuko ibyo byose bizoshoboka. Abagore bo hanze, abakenyezi bari hanze, twahagaze tugomba kugira duterane inkunga, twungurane inama, iyo nzu tubishyire nihagira amatora. Abakenyezi baze barasukuruka bamenye ko abakenyezi bashoboye. Abo bakenyezi nabo biyize nka Madamu Regina arimo, baze baravuga nabo baze baraja hamwe, tugire amasasiriza, tugire amanama, tugire amahimiriza kugira ngo umukenyezi yitahure uwo ari we n'akamaro dufite. Kuko kuri igihugu cy'u Burundi kiri mu nzira y'iterambere, tutarashika mu iterambere rirama, ni ukubera ubushobozi abagore twarabwicanyeho, abandi tubushyira mu mufuko tubifashijwemo na ba bandi, ba bandi bagashaka kwicarira mu ntebe badashaka ko umugore nawe abyure umutwe.
Muri ko muvuga ku ruhara rwa mbere rukwiye kuba rw'abafasoni?
Yego cyane.
Ego meka tugaruka kuri mwebwe Maître Lucie Nzozijana mutumire havuzwe ibibazo bihambaye cyane rwose ku abafasoni kenshi na kenshi bahabwa ibibanza bidakomakomeye kandi bahabwa ingingo amategeko kugira ngo ibintu bihinduke, n'abafasoni babe mu batanga izo ngingo bafata izo ngingo eka bafata ayo mategeko ahambaye cyane rwose izo ngingo aho kugushyira ku bwanyu.
Je amamu kuringe bagiye basaba uburenganzira bw'abakenyezi, habayemo gufata ibintu nk'uko umenga abakenyezi baje gusaba kugira ingufu. Nicyo runo munsi kihari, hariho solidarity masculine ituma abagore babahaye akazi, babereka ko umenga bari faveur babahaye abagore. Nicyo runo munsi kihari dusoma tufite kompetanse zimwe. Kwanza kenshi tuba nk'abambere mu mashuri ku rwego y'abagabo, ariko ugasanga hageze amaposite badushyize inyuma kubera irya definition ya droit de la femme bayidefinishije nabi. Hari abagabo none munsi baza kukubwira turonge ibibanza ngo baraduha. No, ni droit citoyenne twateza ku exercer a meme titre, kurunganwe rumwe. Rero si ukuvuga ngo abagore bamwe ntibagwanye, twaragwanye. Ubwo rero solidarite masculine usanga iri idatoborwa, igikenewe gukorwa ni uko twokwicara n'abo bantu tukagira sensibilisation national ko amenya ko la femme et l'homme au niveau du terrain politique économique et sociale bangana ke le meilleur gagne ku bishoye ku shuna tsinda iko kugeza no munsi suko atari abagore bagwanye bari hope ariko bashaka kureka ko menga ni favere baguhaye turanza ama favere foko tumeya ko data sama favela droit citoyen icyo nicyo bakoreye ko bakiniye ko amuhaye akazi abaga kumwere ku tuntu twinshi tukumwereka ko ari muto amuhaye kubera ari umugore icyo kintu rero hari usanzwe zo gukora usanzwe abagore kuva mu kwisuzugura hajya nta kintu kibi nko kwisuzugura bakamenya dedinyite kandi bashobora kuba dedinyite batagira le moyen nicyo gituma navuze ko ifo kwigisha abagore kugira entrepreneuria akagenda kugira muyo combat politique citoyenne ari kuyifise icyo kirafasha abagore cyane kuva muri iyo situation ndavuga Karoline nabonye ngaha mu gihugu navuze ko atamushinga ntatagira umufuko ubwo iyo utagira amafaranga bakubwira uko bashatse parce que il y a des hommes qui pensent encore kwari favere batugirira avuga tudukora iki rero tugende gusansibiza abagore gusa no n'abagabo nabo nyine bamenye ko umugabo n'umugore bihere hajya mu gikoni no muri portail hanze turi ku rubuga rw'igihugu unuzavo tous les mêmes chances hariho n'abagore bafise ubwenge bwinshi kurusha n'abagabo duteza d'abord kurenforsa capacité y'abagore capacité intellectuelle financière et sociale tukonera kujya kurwana muri bibuga bya politiki n'ibindi n'ahandi niko bimeze le monde est fait comme ça on doit se battre en tant qu'individu pas parce que femme murakoze cyane
rwose mu faso ni Jacqueline Bagenyere mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose by'akarenganyo eka ibibazo byo gufata nabi abafaso ni mwavuze ibibazo by'utwara inda eka by'inkwano ibyo bibazo mu kanya turabigaruka kuko n'abandi turi kumwe hano ariko nashaka ndababaze ku kibazo cy'ukudashyira mu ngiro cyane kudashyira mu ngiro ingingo zimaze kwemezwa hari abavuga ko n'abafaso nyine bafise uruhara muri izo bintu kugira ngo nabo nyine bafise umurwi munini haba mu Burundi haba mu bihugu byinshi byo ku isi ikintu nk'abafaso bakora kugira ngo ntibisigare bibiri agasesenshwaro muri ingingo zemewe zifatwe zishyirwe no mu ngiro ku bwanyu mubonaho ko gutya abafaso bakora iki
murakoze cyane icyo kibazo ntishoroshe cyane kuko turi mu nduza muri monde itwagwa cyane n'abagabo ntibyoroshe ariko abagore barashobora kuja hamwe bakagira nk'amashirahamwe yo kurwanira agateka k'umukenyezi bagiye muri ayo mashirahamwe rero bagaba barashobora kuza baragira ibiganiro kugira ngo bashimangire ibyo bariko barasaba basabe bimwe biboneka kugira ngo amategeko ahari ashigwe mu ngiro
murakoze tugaruka kuri mwebwe mufasoni Regina Kironde hari ikibazo cyashikirijwe n'umufasoni Jacqueline gihambaye cyane rwose ibintu bitumvikana gushika ubu by'inkwano aho hatangwa inkwano z'umurengera ugasanga kenshi na kenshi umushirantahe atanga urugo ari umukene hanyuma n'ukuntu yifata ukuntu abyifatamo ugasanga kenshi bigarukira ingaruka mbi umufasoni hari n'ibibazo yavuze cyane rwose cy'abafasoni baba bigima batwaze ibyo bibazo byose ku banyu nk'uko mwabivuze amateka arahari hoko guki kugira ngo ibyo bintu byose harimo n'ibyo byo gufata abafasoni ku nguvu cyangwa kubatwaza inda kugira ngo hafatwe inkingo zikomakomeye zotuma abantu batari bake batuzwa ku bwanyu hoko guki
umwera uvi bukuru ugakwira igihugu abarundi n'abantu bumva kandi batinya amategeko ni ukuyabatinyisha sisha kuvuga kimwe kuko ni byinshi abakenyezi bikibashyikira uyu munsi twarabivuga muri 85 na kangahe birateye isoni ko tukivuga ibyo bibazo mwavuze kiri inama ku bisilamu ni ukuvuga ko ntibabatinyisha amategeko umuntu aratwaza uwo mwanira hanyuma akabandanya kwigisha kuri iryo shuri cyangwa bakamukura kuri iryo shuri akajya kwigisha igitega avuye mu yiga urabyumvise ibyo nakubwiye ntibatinyisha amategeko umuntu ngo avuge ati iki kintu kirazira donc solution ni ukubwira uko bazi kuko barazi guhana ikosa barazi ngene bahana ikosa iyo babishaka
no guhana amabi akorerwa abakenyezi nguko bahana ayandi mabi kuko amateka arahari mu bintu biboneka wagi mustahage kumusozi ati umuntu akubita umukenyezi ndamupfunga muri iki gitegetsi kirenge bakabigira isekeza abarundi baratinya ubutegetsi nico gituma nguma mvuga ubutegetsi ko butanga akarorero isekeza yuko uti biraheze jamais sani kubavuga kubera naho twogira iki umunyagihugu wikurikije umugore wiwe hanyuma akabijyana nicyo dushobora gukora hanyuma nk'uko ubi hari igihe ushika ugakubitwa ku buryo n'ubwenge buzimira ugasigara bya bintu bitari famabize ugasigara utakigira n'ubwenge umurongo ukwiriye kugira ngo wigwanire hanyuma nicyo gituma nsubira kuri abo bakenyezi batubagize imana bakahashika barafise uruhara rukomeye muri ibyo byose njyewe nsabye bamusitanteri kandi uhagarare bakenyezi aho kuvuga ngo niyandi umukenyezi asubira mu biro bambe mu kabare sizere avuga ati niyandi umukenyezi ashobora gukubitwa muri iyi komine ndwaye ubikora iyo ndamwumva avuze iryo jambo twari kuvuga twese tuhaguruka tukanamukurikira n'agashimwe ntihandi gusubira kukubita niyandi umwigisha ashobora gutwaza inda umukobwa muri komine yanjye hanyuma umukuru w'igihugu umeze ko ariwe ariko ndavuga yagenda muri iyo komine agacamo agashimwe kuko yabikuye byaheze muri iyo komine ni ibintu nk'ibyo c'est une stratégie iva hejuru hanyuma ikava hasi bigahurira hagati ni ukuvuga ibyo bintu bigahera ariko birimwo pinire guhana babikoze umuntu wese agatinya nk'uko atinya kwiba nk'uko umuntu atinya kwiba nk'uko umuntu atinya kuvuga nabi ibyo ashatse byose nk'uko umuntu atinya hari ibintu bitinyitse burundu utagikora nushicara mu kabari ngo uvuge ibyo ushaka byose kujya bagatinya gukubita umugore nk'uko batinya ibindi byose ntabwo n'amategeko naho jewe mvugire bahane akujya akarorero
namwe metre Lucy nzorijana muri ngaho mu Burundi ibintu mubona vyokorwa kugira ngo ubwo burenganzira bwa fasoni nk'uko bwashikirijwe na bamwe muri ikiganiro haba ukuntu bamwe hamwe bashobora gufatwa nabi ukuntu uburenganzira bumwe mwe bataraburonka eka n'akarenganyo ko bakakihari naho tuzi ko hariho utwigoro twinshi cyane rwose turiko turakorwa kugira ngo habe ubungane hagati y'umugore n'umugabo kuganyo ibintu byo kuba kugira ngo utwe tunenge twose dusigaye duterwe inshu n'ibi
abarutanguye bavuga ati umwe ruva igambwa kurira hose amategeko arahari ko idusaba ko yubahirizwa umukobwa atwaye inda mu ishuri ayitwaje n'umwarimu cyangwa n'umuhungu uwo muhungu abandanya kwiga amenya umukobwa nawe agatangazwa kwiga twe dusaba ko bose bagiye baremedurwa ntagire kuba yatwajwe inda ahantu akushaka kumunyagihugu kandi yari umunyeshuri ikindi cya kabiri ni uko abo ibihano bibayeho abantu bote babagaye ikindi cya kabiri nacyo ni uko kibabaje cyane nk'umugabo akubise umugore jenda umwavuka natwaye umugore bakubise ariko hafi gucikana ku gipolisi ngo ariko murubaga ngo nimuzi ko ariko zubakwa mu Burundi baramuraba nk'ukumenga turamenje kandi aherekejwe n'umwavuka sivupure birababaje cyane siritera agateka k'umugore kawe nyangwa abo bagejwe nyine kumuproteje bagaca bagenda batwenga ngo ntuzi ko ariko zubakwa urashobora kubwira umuntu niko zubakwa yahohotewe amagara yiwe arimo hafi n'ugupfa ni ukuri turacyafise intambwe ndende y'uko abantu batahura y'uko agateka kazi na muntu kari uko umuntu wese atari ko umugabo gusa atwaye inda atabika ikibwa no muhira no kwishyukura wa muhungu yayimuteye bakabananya kwiga umugore atagize mu nzu uwo mugore yari yazize iki yari yazize ikirahuri gusa yashyiriye umuntu arwaye ku bitaro watwaye ikirahuri utasabye uruhushya mu nzu acamusimbira hafi kumwica tugiye muri polisi ngo niko zubakwa birababaje rero hari inzira nta mwemerewe yo gukora ni ukuri no kubahiriza amategeko wera kuri ku nivo yo hasi akaba gushyira mu ngiro ibyo gufoteje abantu n'ahandi birababaje cyane twe turi kuri tere birababaje cyane icyo kugwa ni iki ni icyo nyine tuguma dusubiramo amategeko niyubahirizwa abahungu bagize gutera ntibace baguma mu mashuri biraramiye abazitewe n'abari buhira abareke bose bige cyangwa babakuremo bose
Jacqueline duga ku ijambo Jacqueline bagenye duga ku ijambo
ego twese twari ko tubabwira by'abagore bakubitwa n'abagabo
canke abo bana bategwe ndahamaga bagacwa gira ingorane ingorane harimo ibyo yuko bavuga bati ngo niko zubakwa kubera ko abakobwa barezwe kutavugira hejuru umwe n'izo ngorane rero icyo nosaba ari byo bishoboka je nosaba ariko hoshirwaho ibigo bimwe bita nka bimwe tubona nk'iburayi bita nka maison de femme battue ku buryo umugabo agukubise ore gusubira iwanyu kuko niwagenda iwanyu mama bazoca kugira ngo usubirayo niko zubakwa ama niwasubirayo asubira guhonde ariko hari nk'inzu bashobora kwakiriramo abo bagore bariko barakubitswa imbere y'uko bija mu mategeko bakabyiga kugira ngo abantu bahanwe icyo kintu cyofasha abo bagore kuruhuka n'iminsi mikenya kuruhuka n'iminsi mikenya amikibazo kikibandanya cigwa bakaba abo bagabo bakabahana bimwe bikomeye ariko mu kurindira bakaronka aho baruhukira icyo mvume ngo hari icyo cyofasha ku bijyanye n'abakobwa nabo batwara izonda ikintu mbona gikenewe osi ni uko abantu bazanye kampanye de sensibilisation n'ukuntu bashobora kuyikingira kugira ngo ibyo bize birabashikira cyane ino iburayi abakobwa sindiko ndabavuga nabi mbwa murazi na cyane cyane ko n'abakobwa n'abahungu bigenzi ino ni gake usanga ari abakobwa bazariye muhira kubona bazibintu byinshi bituma bashobora kubyikingira ariko sindiko ndavuga ngo bategereza kuza barigenza nabi oya ariko hari ingorane umuntu ashobora kwivita iyabishoboye ikindi abo bana bazawe n'abo bakobwa iyo babyashoboka hakabaho ikintu cyitwa foyer leta igashinga ikintu kimeze nk'amafoyer ku buryo ishobora kwakira abo bana bazawe n'abamama batagira abagabo kugira ngo abamama basubire ku ishuri abo bana nabo baronke ikibarera baronke ikibabesha
ego murakoze madame Ella Melina Wimana ikibazo cy'uburenganzira bwa fasoni ibibanza bahabwa mu nzego ika ubundi burenganzira bujanye no kwisonora mu byerekeye ubutunzi n'ibintu nk'uko mwabibuze n'urugamba ruzobandanya kandi rukorera atera imbere ariko tugarutse kuri ibyo bibazo nabyo nkora mutima bisanzwe cyane rwose abapfasoni n'abigeme bo mu gihugu hagati bagira ingorane haba gutwaza inda cyane gukubitwa ibyo bintu ku bwanyu byarataye igihe kugira ngo nyagire amakuru ava mu ntara cyane muri komine iyo ari yo yose azavuga umufasoni yakubiswe umugabo wiwe cyane umufasoni yarenganijwe ibyo bibazo byose ku bwanyu byurangira gute
murakoze cyane ibyo bibazo icyo ikintu cyobirangiza ahanini burya kugira ngo ubanze utore umuti no kubanza kumenya icyateye iyo ndwara ibyo bagute byose ni byo ariko jewe noshimikira yuko twubanza kubandurana n'imizi ikibituma usanzwe burya igihugu kirimo ubukene nibaza ko aba batwarira babituma n'ubukene umwana aba yabuzikaye uyimuhaye nawe agaca yakibindi cyangwa ugasanga yabuze utwarya umuguriye umukate nawe agatanga ibyo afite rero icyo nabona twugira nk'abakenyezi cyangwa se no mu gihugu twusaba leta ni uko n'ubundi ni bya bindi ni kwa gutegura umuntu wese yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa ariko cyane cyane kugira dukingire aba bakobwa n'abakenyezi bacu ikintu cya mbere ni ugupromotinga entrepreneuriat nk'uko babivuze twebwe nibaza yuko mu bakenyezi baba muri diaspora twama twiga ikibazo ukuntu twotera intege abakenyezi n'abakobwa bari mu gihugu kuko burya ngo ifaranga aho riri rivugira hari uwabivuze mu bo turi kumwe ati umugabo abagabo benshi usanga bagenda bafite amafaranga umugabo umukenyezi cyangwa umukobwa agiye atagira amafaranga bamuhindisha aya mafaranga wowe ntamenye yuko ubuzima bwiwe aba ari bwo ashize mu ngorane hanyuma rero tumaze kurondera nk'uko Jacqueline yavuze ati tugushyiraho amakuwaye turakeneye ko dushyiraho izo nzu z'ugukingira nigeze kuvuga ko bakeneye gukingirwa bikwiye ku buryo nk'uko babivuze amategeko umuntu ahohotewe amategeko akamuhana biboneka kandi bikaboneka ku buryo n'udavuga ati cyaha gihanwa kubi nk'uko Musenyeri Arijine yavuze ati hakabaho kirazira habwo bitazongera kuba hanyuma umukobwa na niba baguhaye akazi ni ugakora niba baguhaye amashuri genda wige umenye yuko nta yindi kazoza ufite mu buzima atari wowe nyene ni umutahe w'ubuzima bwawe ni wowe nyene nkuko umukuru w'igihugu umutambuka ni ukuri ariko kuvuga ati inkoni uzitwaza mu busaza uyica ukiri muto ibi bintu byabayeho kuva kera n'ubu abantu bazatuma bigaruka bigomba bigaruka natwe bitorera umuti gute reka twebwe n'abakenyezi tumaze kubona iyo tutahuriye turiko turajya tugatahura iyo twavuye hari ababiharaniye kugira ngo tugereze no kuri aka gatonya tugezeho reka rero n'ubundi duteye iyindi ntambwe turonde ukuntu twoshyiraho amazu ashobora gukingira aba bakobwa cyane cyane tubashyire mu mashuri benshi biva kubera ubukene b'abana usanga bavuka b'abana bakuze batagira abase urabyungu urugi ruva ku muryango udahikinjira ugaca bisanga abantu barasuzugurwa ugasanga nk'abari mu gatongo baragatwaye izo twavuga byo gutorana abana bakabura aho babakirwa baraherera bagaca baba expose ku ngwara nzanzo zose rero tubosaba yuko abarongozi iki kibazo bagihagurukira amategeko bakafata amategeko akingira arengera abo bantu hama ku bijyanye n'abagore bahohotewe turabona benshi abagore benshi bahohotewe bagakubitwa ariko ntitwibagire hariho n'abagore bahohotewe abagabo yewe rero umva hari adobye ubutumwa bwa paratisi bwo kwinjira rero aba bakenezi rero bahohoterwa nabo nyine abagabo bakeneye kumenya yuko umukenyezi nawe afite duruwa arazi umukenyezi bahura uturenge twirabura umukenyezi abaje gufasha enaje bituma usanga umukenyezi baramuvunagura amaboko ntazogira uko gukora kugira kwiteza imbere mu mirimo yari yaragezweho yo guteza imbere igihugu no guteza imbere umuryango w'imwe rero dufata amategeko akingira umugore tuyashyireho hanyuma abagabo nabo bamenye yuko umugore nawe arafite duruwa arazi uwo barekera ntacyo bakora ko bonyine rero abakenyezi ukeneye kubakingira turondere entrepreneuria tubaha amashuri tubaha amahugurwa abo bake abo bakobwa bagiye babyarira iwabo tubigisha imyaruka zituma zishobora gushikira abana babo zigashikira nabo nyine ugasanga umuntu ashaje atacyo yihaye kubera ingorane zamubaye ko akiri mutoya ikindi ndamusaba ni uko hajyaho amacentre of counseling umwana arafatwa ku nguvu umugore agahohoterwa akagenda bigaherera iyo mukama ntibamenye yuko ibintu byagize ingaruka kuri uwo mugore no kuri uwo mwana mu buzima bwe ntiyongera kuba nka kera nk'uko yari ari baba batandukanye n'abandi bana turakeneye rero kongera kubasubiza kubigisha gusubira mu buzima busanzwe aha muri bino bihugu turimo umwana agiriwe icyo cyaha cyangwa umugore akagirwa barafite prosesise bacishamo bakongera kubagira abantu kuko umuntu acakomanaza umutima kugira ngo ugasanga ubuzima rero buragoye ariko mu gihugu iwacu babona umenga ntibisanzwe niko zubakwa oya bakubesha siko zubakwa kuko umuntu wese akeneye kubaho neza nicyo tuba dukeneye guhagarara agateka kacu aho turi bose kugira ngo duteze imbere igihugu n'iterambere kuri bose
madame murakoze madame Angina Kirondeye
murafite icyo nagira ngo nsigure gatonya akantu numvise amabi akorerwa abakenyezi ntavangura ni ukuvuga musitanera arakubitwa depite arakubitwa ubundi arakubitwa uwiza arakubitwa ubutunzi arakubitwa ntibivangura aya mafaranga urayaronka ukayakenana ukayagoranwa cyangwa ukayaha uwo mugabo akayatwara violence economique ni ukuvuga le probleme ni systemique ni byinshi bifatanye dushobora kuvuga ikibi bibazo ngo bitangure ku murongo umwe mu bihe isiguro imwe n'isiguro nyinshi ibyo bita approche systemique dushobora kubisigura imwe gusa uko urashaka ubutunze ukaba ugomba gusumba umwe atayafite abafite make bariko barayasangira hama n'ikindi kintu ashaka kuvuga mu byerekeye iyinya mu mother farm il faut pas non plus ko tuvuga ibyo bamwita mu gifaransa inventer la roue amamezu amazu y'abakenyezi abakira ariho ariho amazu ariho ayo makanseringi ariho ibindi bitanga ubunyere byatanguwe kera sensibilisation ariho place strategique ziriho hajya barakora babirengako sensibilisation z'amaho mu mashuri mugabo ana kimwe bivuga hari ikintu kibuze icyo kintu rero nishobora ntuze yatutumye ngo turonde ni igiki kibuze ko byose
reka icyo kibazo
mu iyo myaka iheze
Icyo kibazo reka tubitangure kuri wenyine madame Regine Kironde ni ikibazo nateguye kubashikiriza nkuko nababwiye mu ntango icivugo cya muri Leta z'Ubumwe za Amerika uyu mwaka w'2021 mu kwezi kwahariwe abafasoni gushyira imbere kuraba ukuntu abafasoni bose abafasoni bijunja batemera kunumishwa kugira ngo ibyo bishike kugira ngo ibyo bibazo byose rero mumaze gushyira habona bitorerwa inyishu mubona abafasoni bokora iki abafasoni bijunja eka abafasoni batemera kunumishwa mu kanya gato
hariho ikintu gishasha gikomeye muri iyi minsi abashinganahe babitahuye babyumvise basigaye baramenye akoshe ubuya dusigaye dukoresha nuko barumvise ko umukenye ce n'est pas votre épouse umugore wawe umukenyezi ni umwana wawe ni umukobwa wawe ni mushikawe ni wa mukobwa wawe ya neza urondera umukenyezi ni ukuvuga ni neza y'umukobwa wawe ni neza ya mushikawe ni neza inyogosenge ni inzega z'umugore wawe kera twe tugitangura muri iyi domaine bibaza ngo tuvuze épouse tuvuze umukenyezi si ibyo barabyumvise ibyo rero birafasha birafasha bityo gutuma wumva iyo tosansibilizasiyo kuko umukobwa wa naka nawe nyine arashobora gutwara inda umukobwa naka arashobora kurongora nawe bakamukubita aro approche rero ni systemique ni ukuvuga ni ikintu gifatanye ushikira uciye muri byinshi ni ukuvuga kubigisha kwevaluwa izo porogaramu nakubwiye plan d'action iriho 2017-2021 iriho mbega barayevaluwe mbega barayigishije mbega baragize iki mbega ubuta minisiteri itayikurikije yahanu mbega bayevaluwe muri minisiteri barabe abakenyezi binjiye utuntu nk'utwo tugeze gutangura hariya hejuru hanyuma kuko abo hasi nibuke hariho amasosiyasiyo hasi akora cyane rwose mbwa ntagira inguvu hejuru aho niho jewe mvuga nagira inguvu hejuru ibakuvura ituma bashobora gukora neza ivuga ati abevaluwe ndi mu bikwije ndongura hanwa cyane muhindura ibi
egome madame Ella Emeline Uwimana namwe ku bwanyu kugira ngo icivugo cy'umwaka ku mukwezi kwa fasoni nka muri Amerika kugira ngo umufasoni w'ijunja haboneka abafasoni b'ijunja baharanira uburenganzira bwabo ikabatemera kunumishwa ku bwanyu koko guki uruhare rw'abafasoni ngo uruhe mu kanya gatoya cyane
njyewe nibaza yuko icokorwa ni uko abagore bagomba ubuzima bwabo bukeneye guhinduka muri domaine zinyuranye z'ubuzima cyane cyane ibintu bya mbere no guhindura kugira ngo bwa mbere tuve mu bukene burya ubukene ntabwo ari ukuronga ibintu hariho ubukene kuba ufite ubwenge ukarabura aho ukoresha kuba ufite ijambo ntuzokugera urivuga kuba ufite position ukayikoresha nabi kandi wari kuzobora kujya ni ukuvuga umukene zahaguruke position yose arimo ayikore ku neza y'abantu bakeneye hanyuma ikindi tuzongerage ni ukuraba ukuntu dushobora guhagarika amahohoterwa akorerwa umukenyezi uwo ari we wese ikindi gutuma umukenyezi ashobora kugira akise ku mashuri no kugira ngo ubuzima bwe bworoherezwe kugira ngo amagara agwaye avunzwe abyaye ashobore koroherezwa ahabwe amafaranga y'ikonje agira ikintu gishakira musahiriza yabyaye ari muhira n'ujya munyagihugu byose bikamushikako hanyuma tukagabanya ukutanga mu butunzi no muri politiki nk'uko twabivuze abakenyezi bakajya mu maposition cyangwa mu byicaro bituma bafata icyemezo bagafata itegeko bakavuga ati twarifashe natwe dukora iki nabo tugize uku kuko ibyo ni byo bintu byonyine bizotuma ibyo turiho turavuga bitaguma biri mu majambo tutangure kubishyira mu ngiro duhaguruke twige twiteze imbere ihohoterwa rihagarare abagabo bahohotera abandi bahabwe biboneka nk'uko uwo turi kumwe yavuze ati amazu abantu bashobora guhungiramo arahari amanama arakorwa bakabasansibiriza none hakeneye iki hakeneye ko abagabo bamenya yuko iyo nyifata ikeneye guhagarara bafatirwa ibihano biboneka hano muri Amerika hariho nk'umuntu nk'akarorero urashobora kurengana nka zone irimo amashuri ukanga guhagarara hari umugore yase guhagarara ukuntu bamuhanye bara muhaji bara mugi nati okay unuzo jira mtuwaru mtu kwa muha kwa kudani jipankari aguma hakara na nyekwi bara bara ahanu wa sumona chie kwa kukati jinzo njira kure ngiteje nzo sonira hanu wacha ibisi itwaya baana kuwa hinjumana na mchimezi na huwi kabaho abanu wa sabo umugereba kamuchako mama za kumuchako bachao na yu kwa liki alichaha ikeneye utinwa ukumu ugore na mchimezi akeneye kubwa kwa ugore mjigu chua ashina kwa na huwi zosha kisho wala kujira ingaru kanziza umchimezi akasho wala kuwa hirichwa agahabi jambo na atuwe otu bahagarara icho tufise tujitani ijambo tulibude todisho tufise tujihagara le moruka
ego me murakoze madame Jacqueline ba genyere chibra mushkiza namwe kugira ngo utwo tunenge twumva hijya no hina twose cyane cyane ku karengane eka guhohotera abafasoni n'abakenyezi n'abakobwa kugira ngo ibyo byose bigirwe umuziro ku bwanyu inyigo zafatwa n'izi mu kanyagato
ego nuko umudamu umwe yabivuze ingingo nyamukuru no gukurikiza amategeko asanzwe hafi aho amategeko naho ataraboneka akwiye bayashireho na kijya kijanye n'izo gutorana kwa bigeme n'abamama bubatse itegeko ntiriraboneka nk'icyo cyari gikwiye kwigwa n'uwo bishemeye kugira ngo iryo tegeko rijeho kandi rikurikizwe ikindi n'abarobize no bisubiramo no kugira kwevaluwa amategeko ahari akaba amayikindi akaba amastatistiki yerekana ati ibintu bimeze uko nimba bavuze yuko hagomba kuba abagore 30 ku bagore 70 bakagenda bakabyiga ico co kitanakurikizwa aho categerezwa gukurikizwa ikindi nashaka kuvuga kandi nibaza kitashitseko hari ukumva umuhungu usanga abagabo bafashe abagore babo nk'uko ari abayaya babo cyangwa ari ababonyi babo abagore bagakora ibikorwa byo mu nzu byose umugabo akigira sinda bibazo ibyo bikava kuki ku ndero barose bakiri bato mu bubetse twakuze twumva yuko umugabo ari imwe n'urugo umugore ari wakora ibintu byose mugani baza yuko hageze yuko bihinduka ibyo nabyo ku biki harakenewe yuko hari inyigisho mu ngo kugira ngo abana babarebe kuva bakiri batonya nimba umukobwa agiye kuvoma umuhungu aje kuvoma umuhungu yigiye guteka umuhungu yigiye gukubura ku buryo bamaze kwigira imbere bazobona yuko ari bisanzwe yuko umuhungu nawe ashobora gufa umugabo ashobora gufasha umugore mu mirimo ya misi yose
Maître Lucie Nzorijana muri mu Burundi nashaka mutubwire ibintu ku bwanyu mubona ko byokorwa kugira ngo utwo tunenge twose duhere nk'uko twabivuze mu ntango hari intambwe zikomeye cyane rwose zatewe mu byerekeye uburenganzira kwishyira no kwizana kwa abafasoni ariko haracyari utunenge utwo tunenge nk'uko twashikirijwe n'abatumire bacu uyu munsi mutuvuga ko iki twurangira gute
byinshi bamaze kubivuga mbereye mubwiye abana bakura mu rugo uko aje kubivuga uwaje kuvuga ubunyene ni uko abana bakura babona ko bangana muhira ibyo biza kuza kuboneka mu gihugu ni uko byatanguriye mu ngo uzaba usanga umuhungu afize ikibanza kindi umukobwa akagira ikibanza kindi ibyo rero twari dukwiye kumenya yuko twakwiye kwigisha abana bose cyo kimwe bakamenya ko bari cyo kimwe bimaze kugera mu nzego bica byoroha nayo handi yakuzabona ko ari mutoya muhira umuhungu akomeye ikabiguma biri ariho destigmate zigora gukura mu bantu donke igikwiye gukorwa nuko twakora dabo univo yo mu miryango kugira bafata abana bose cyo kimwe ikindi cya kabiri no mu ishuri ko bafata abana cyo kimwe kandi bimaze kuba gutyo nuko mu nzego bizogenda uko kubera atazowakira icyo bita complexe d'inferiorite cyangwa complice yindi ikindi agomba kwinsista ko gituma abantu abakenyezi bari mu nzego cyangwa bari hirya no hino baronka position de faiblesse ni hirya nyine hatagira iyindi hantu mukuru uburyo uretse ako kazi
Maître Lucie Nzorijana, Madame Régine Chirondeye, Madame Ella Emeline Uimana, na Madame Jacqueline Bagenyere, ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro bihambaye cyane rwose mwashikirije mu kiganiro mu isanga cy'umunsi mwakoze mwese
urakoze cyane
murakoze mwese turashimiye n'abavandimwe bose bakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.